Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwabonye bucya mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 93 n'ibice bitatu. Mu karere ka Kisoro muri Uganda muradukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio Muhabura. Naho mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamiringi. Amashyirahamwe atandukanye akorera mu gihugu cy'u Burundi akomeje kwiyamiriza intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Ukuvogera imbibe n'ubwigenge bw'igihugu mushiko no munsi imigwi ishigikiwe no Rwanda imaze gukora ubwicanyi.
Uyu ni Isaac Bakanibona aserukira ishyirahamwe Akopa Burundi. Mu Rwanda Sylvain Sibomana yahakaniye urukiko rukuru gukorana n'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Victoire Ingabire. Bamwe mu bategetsi b'ibihugu by'Abarabu baramagana umugambi wa President wa Amerika Donald Trump wo kwigarurira intara ya Gaza. Izi ni ingingo z'ingenzi amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Ijwi rya Amerika. Hagati aho President Trump na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping barateganya kuganira kuri telefone mu minsi iri imbere ku kibazo cy'imisoro ku bicuruzwa biva mu gihugu kimwe bijya mu kindi. Fidel Niyongabo.
President Trump yatangaje ko yafashe ingingo yo kuduza amatagisi ku bidandazwa Ubushinwa bushorera muri Amerika mu ntumbero kuremera icyo gihugu kugira gifate ingingo zigenewe guhagarika ikiyayuramutwe cya fentanyl cinjira muri Amerika. Trump yavuze ko Ubushinwa ari ryo soko rikuru ry'ibyo abagurisha ibiyayuramutwe bo muri Mexique bakoresha mu guhingura fentanyl. Ingingo nshasha ya President Donald Trump yo gutangisha amatagisi ku rugero rw'ibice 10% ku bidandazwa biturutse mu Bushinwa yagiye mu ngiro igihe c'isaha 6 zo mu ijoro ku munsi wa mbere w'indwi. Inyuma yaho gatoyi Ubushinwa bwaciye bufata ingingo yo gutangisha amatagisi ku rugero rw'ibice 15% ku bidandazwa bivuye muri Amerika bigizwe n'ibizuku n'umwuka utanga inguvu hamwe n'ibice 10% ku bitoro bidahinguye imashini zikoreshwa mu burimyi n'ubwoko bw'imodoka umwe bumwe. Amerika n'Ubushinwa ibihugu bibiri bikomeye cyane kurusha ibindi ku isi mu by'ubutunzi biri mu ntambara y'ubudandaje kuva mu mwaka w'2018 igihe President Trump mu kiringo ciwe ca mbere yadugije akatari gaka amatagisi ku bidandazwa bituruka mu Bushinwa. Nico gihe Ubushinwa bwarafashe ingingo yo gusubiriza mu ndumane Amerika.
Nyuma yaho President Trump atangarije ko akuye igihugu cye muri OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, mugenzi we wa Argentina Javier Milei nawe arashaka gukora nka we no kumukurikiza. Fidel Niyongabo.
Ingingo ya President wa Argentine Javier Milei ikurikiye ingingo imeze nk'iyo iherutse gufatwa n'uwo bacuditse President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Trump yateye igikumu ku itegeko ry'umukuru w'igihugu ryakuye Amerika mu ishyirahamwe OMS ku itariki 21 y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka, ari ku munsi wiwe wa mbere mu mabanga yiwe ya Perezida. Umuvugizi w'ibiro vya President wa Argentine Manuel Adorni yavuze ko ingingo y'ico gihugu yo kuva mu ishyirahamwe OMS ifatiye ku kutumvikana gukomeye n'iryo shyirahamwe cyane cyane kwibonekeje mu kiringo c'ikiza ca COVID-19. Yabitangaje mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru wa Argentine Buenos Aires. Adorni yavuze ko ivyo ishyirahamwe OMS ryasaba byo kubahirizwa ico gihe vyatumye imirimo ihagarara ku buryo bitari bwabe imbere yaho mu mateka y'isi. Adorni yongeye avuga ko ishyirahamwe OMS ridafise ubwigenge kubera ibihugu bimwe bimwe biri bwiriza ivyo ritegerezwa gukora. Yamara ntiyadomye urutoki kuri ivyo bihugu. Yavuze ko igihugu ciwe kitazorekurira ishyirahamwe mpuzamakungu iryo ari ryo ryose kwivanga mu biraba igihugu ciwe harimwo n'ivyerekeye amagara y'abantu.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikira no ku rubuga rwa internet wa3@ radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook n'izindi mbuga nkoranyambaga zacu zose radio yacu voa. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Sylvain Sibomana yarayahakaniye mu rukiko rukuru ko atigeze aba umuhuzabikorwa w'ishyaka d'Alpha Umurinzi rya Victoire Ingabire, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi. umushinjacyaha arega Sibomana gushaka guhirika ubutegetsi bwa president Paul Kagame ku bufatanye na Ingabire Victoire. Eric Bagira ubusa araduhiye inkuru.
Bwana Sylvain Sibomana ubushinjacyaha bufata nk'ukuri itsinda ryabo bareganwa ni nawe burega ibyaha byinshi kuruta bagenzi be. Bumurega ibyaha bitanu byo kugira nawe ubutegetsi buriho cyangwa perezida wa Repubulika, mu gihe abandi icyenda bo barega ibyaha bibiri gusa. Sibomana wasoreje bagenzi we mu kwiregura kimwe n'abamubanjirije, yaburanye ahakana ibyaha byose. Yakunze gushaka gutinda ku byemezo byafashwe mu iburanisha ry'ibanze mu rukiko rukuru rwamubwiye ko ibyo nta mwanya bifite mu rubanza mu mizi. Rwakunze kumwibutsa ko yagombye gukoresha umwanya yahawe akiregura kuko rwavugaga ko Sibomana yatandukiraga. Yavuze ko hari inenge zikomeye abona mu kirego cy'ubushinjacyaha gikubiyemo ibyaha bumurega. Sibomana avuga ko ibimenyetso ubushinjacyaha bushingiraho bumurega byabonetse mu buryo bunyuranije n'amategeko. Yasobanuye ko ubugenzacyaha bwagiye kumusaka mu ijoro bumutwara inyandiko, telefone n'amafaranga atazaho biherereye kugeza n'ubu ari nabwo bamufunze. Mu mahugurwa bakoze ubushinjacyaha buvuga ko yaragambiriye guhirika ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame, Sibomana yitwaga izina ry'irihimbano rya Grace. Yasobanuye ko igitabo bahuguweho cyitwa Blueprint for Revolution cy'umunyaserbia Srđan Popović gikubiyemo amahugurwa ku gukemura impaka mu mahoro. Avuga ko ayo mahugurwa yayamenyeshejwe n'uwitwa Asumutuba mu mahanga, nawe bahuriye ku rubuga rwa Facebook. Sibomana nta kibazo abona muri ayo mahugurwa kuko yemeza ko akiga muri kaminuza y'Ibutare yari yarayakozeho. Yavuze ko Boniface Nzabandora wemeje ko rewe wasabye ayo mahugurwa ku busabe bwa Ingabire Victoire, Sibomana ataramaze igihe baziranye. Kuba bahugurwaga barakoreshaga amazina y'amahimbano, uregwa yemeje ko igitekerezo cyaturutse kuba bahuguraga. Yavuze ko iby'ubushinjacyaha bumurega bitashoboka kuko bahuguwe ku gukemura amakimbirane nta wuhutajwe. Urukiko rwakunze kumubwira ko ashaka gukwepa ibikorwa bigize ibyaha akarujyana mu bitari ngombwa. Yemeje ko yoherereje abo bareganwa ubutumwa bwo kwitegura umunsi wahariwe umunyapolitiki Victoire Ingabire Umuhoza uzwi nka Ingabire Day. Umunyarwanda niyubahwe niyo nsanganyamatsiko Sibomana yari yahaye uwo munsi. Avuga ko bitagize icyaha kuko yari agamije guha imbaraga uwo munsi. Ikiswe Operation Tinyuka Udahungetwa Ugahungeta yasobanuye ko itari igamije kibi. Yavuze ko kwari ukumenya uburenganzira n'uko wabuharanira. Avuga ko abantu benshi bakora ikibi kubera ko bakoreshwa n'ubwoba. Umunyamategeko Gatera Gashaba nafatiye ku nyito z'ibyaha asanga zidahura n'ibikorwa, yabwiye urukiko ko ikirego cy'ubushinjacyaha cyagombye kuba kitakiriho. Yavuze ko nta bikorwa bitegura ibyaha bakoze. Ubushinjacyaha burega Sylvain Sibomana nk'umuhuzabikorwa w'ishyaka Darufa Umurinzi ritaremerwa n'amategeko y'u Rwanda, bukanashingira no ku kuba ari we watumije bagenzi be mu mahugurwa. Uregwa n'umwunganira bagahakana ko atari umuhuzabikorwa w'iri shyaka. Bavuze ko Ingabire Victoire yarishinze mu 2019 nyuma yo kuva muri gereza. Bibutsa ko rishingwa Sibomana nawe yarafunzwe atari kuribera umuhuzabikorwa ari muri gereza. Urukiko ruti niba atari umuhuzabikorwa yatumije amahugurwa nkande. Gashabana yasubije ko yatumije ku giti cye kandi ko bitagize icyaha. Yibukije ko umunyaserbia Popović mu 2012 na 2022 yahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel, bityo ko ibikubiye mu gitabo cye nta kibazo byateza. Yavuze ko n'ibibazo bahugurwaga bagarutseho nk'ibyo kwimura abantu nta ngurane, iby'imisoro, iby'abazunguzayi bahohoterwaga n'ibindi byariho, ariko ko byakemutse. Yavuze ko ibyo babivugiraga mu nama itagamije gukurura amacakubiri cyangwa intambara kuko batangaga ibitekerezo gusa. Gashabana yabwiye urukiko ko abizihiza Ingabire D bijyanye n'ubwisanzure ku biyumvamo umunyapolitiki Ingabire Victoire. Yagarutse kuri Boniface Nzabandora wemeza ko ari we wasabye amahugurwa nk'uwari uhagarariye ishyaka Darufa Umurinzi mu gace k'Iburasirazuba. Yarangiza agafata iya mbere ashyira ubugenzacyaha amajwi yafashe bagenzi be batabizi, akibazwa niba yafatwa nk'umutangamakuru cyangwa nk'umutangabuhamya kandi ari we nyirabayazana w'iki kirego. Maitre Gashabana yasoje asaba urukiko ko rwazemeza ko ibimenyetso bigize ikirego rutabishingiraho ruhamya Sibomana ibyaha. Biteganijwe ko kuri uyu wa kane Boniface Nzabandora azatambuka imbere y'urukiko agahatwa ibibazo. Igikomejwe kwibazwa na bamwe mu bakurikirana urubanza ni uburyo uyu wari uhagarariye ishyaka Darufa Umurinzi mu Burasirazuba yafashe amajwi bagenzi be batabizi mu mahugurwa akayashyikiriza inzego z'umutekano akaba yidegembya abandi bafunze. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Ijwi ry'Amerika, tuve mu Rwanda tujye ku kibazo kibiva kuri peteroli mu Burundi. Bamwe mu bagenzi bakora ingendo hagati y'umujyi wa Uvira wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Epfo na Bujumbura mu Burundi bamara amasaha menshi mu muhanda bitewe n'ubwinshi bw'imodokari z'Abarundi zijya gushakisha igitoro muri Kongo. Ni inkuru ya Vedaston Ngabo wagiye kureba uko byifashe ikavimvira.
yaba bagenzi bava Bujumbura bagana Uvira cyangwa bava mu Burundi bagana mu mujyi wa Bukavu twasanze Kavivira bose bahuriza ku kintu kimwe ubwinshi bw'imodokari z'abarundi ziri kuja bukaguza gushakira igitoro muri Kongo zituma birirwa mu muhanda abandi bakarara mu nzira tugera ku mpaka wa Gatumba twasanze imodokari zibarirwa mu magana zari zitonze imirongo iva Gatumba kugera imbere mu mpaka wa Kavivira bamwe mu bashoferi bari mu modokari abagenzi bari bazirimo bari bazivuyemo bagenda n'amaguru bamwe bari bicaye imbere mu mpaka wa Kongo muri bo bazanya n'indi modokari zabazanye zitarashika Nduwayo Aimable akoresha mu itwara abagenzi mu muhanda wa Bujumbura Bukavu avugana n'ijwi rya Amerika yasabye leta ya Kongo n'iy'u Burundi gukemura iki kibazo cy'ibitoro kugira ngo imirimo yabo ntikomeze kudindira
ufise ikibazo cy'abantu bavi Burundi baza kunywa igitoro muri Kongo bica bituma duceregwa gushikana abantu iyo baja ibukavu rero turasaba ko bo mu Burundi batobura igitoro kote y'u Burundi no muri Kongo bashireho umustari wa majanse n'umustari wabaza kunywa muri Kongo ibarabara ryuguruke twebwe dukore kandi tudukwaye abasafiri bagiye kure cyane
akazi kanyu karafa cyane
Sigufa karononikaye karaheze magurutse Burundi size nza gushika ngaha mu nsanze isaha zine umupaka wa Kongo hariya wugara isaha 9 simba nkijabutse abakeye cyose akubarara nibagira ingufu habu umustari wabaja kunywa igitoro habe n'umustari wabagenda
uyu mushoferi utwara imodoka ari mu bwoko bwa Probox wavuye mu Burundi aza gushakira igitoro muri Kongo wagaragaza yuko hari igihe bamara amasaha 5 mu muhanda kubera ubwinshi bw'ibinyabiziga biza kunyweshereza muri Uvira
vuye Bujumbura 10 nimwe z'igitondo ninjiye muri Kongo saa 5 n'iminota 45 ubundanya ibitoro ngo masohoke mbwa urabona ko nkere muri ambuti ya Geno
bibatwara igihe kingana iki kugira ngo muve Burundi mugere muri Kongo mwakoresha igihe kingana gutari kuba bimeze gute
biratwara amasaha 7 nke 6 n'inusu gadusubire mu mirimo yacu dusaba ko koreta yo dutunganeza twaronka bitoro nkuko abandi babironka murako mu kwende gihugu vyoroshe kuronka
bamwe mu bagenzi barimo abagana mu mujyi wa Bukavu twasanze Kavivira bavuga yuko barara mu nzira kubera iki kibazo cy'imodokari nyinshi kuko bajya kugera Kamanyura cyangwa ku mupaka w'Urusizi rwa mbere wafunzwe ingaruka nyinshi cyane ubu dushobora kurara mu muhanda twari tuzi yuko turari Bukavu ubu ndabona ko turara Kamanyura cyangwa Cyangugu umuyobozi w'umujyi wa Uvira akiza muhato nawe yagendereye umupaka wa Gatumba na Kavivira yasabye zimwe mu nzego zikorera kuri uwo mupaka wa Kavivira kureka guhohotera abashoferi b'abarundi bo basoma amafaranga menshi kuko bituma imodokari nyinshi zihagarara mu muhanda
sasa jambo moja tu tuliona kwamba gari ni nyinshi napokuja
twabonye imodokari zizi ari nyinshi cyane kandi iyo zije habambutiyaje kandi twasabye yuko waza yinjira nk'imodokari jana ku munsi kandi twasabye yuko asigara serivisi imwe yishuza amafaranga kuko inyinshi muri za serivisi zishuza amafaranga abarundi kizibaye na kitansi nubwo aba bashoferi n'abagenzi binubira iyambutiyaje yatewe n'ubwinshi bw'imodokari bamwe mu bacuruzi bari sanse bari Kavivira bavuga yuko uyu murimo bakora aho bakuye mu bukene kuko ku munsi hari abagurisha amabido y'ibitoro 50 aha Kavivira ku muhanda twasanze bamwe bafite amabido n'ibicupa byuzuye za lisansi aba baturage bavana igitoro kuri za station ziri muri Uvira bakakigurishiriza Kavivira
twari abasinistre twari twaratewe n'amazi nyuma yaho essence tumaze kubona akazi ka essence baraje abantu benshi bapanza amazu ubundi abandi babona ibyo bishurira abana ndetse ubuzima bwagiye buhinduka aho bukebuke bivanye n'ukuntu bwari bumeze ho mbere umunsi bwanyije particulier mucuruza nk'amabido 20 hariho abashucuruza 50 agashira
essence ibido rimwe nangahe muri gurisha ngahe
turirangura mu 62 by'amakongomani n'igihumbi kimwe cya motari ka 268 twagurisha muri 190 y'amarundi
hashize umwaka urenga inyinshi mu modokari z'abarundi ziza gushakira igitoro muri Uvira bitewe n'uko muri icyo gihugu hari ubukene bwa lisansi Veda Sengabo ijwi rya Amerika Uvira
ijwi rya Amerika tugume ku Burundi amashyirahamwe atandukanye akorera muri iki gihugu arashinja u Rwanda kugira uruhare runini mu gufasha umutwe w'inyeshyamba wa M23 guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no guhungabanya umutekano mu karere u Burundi buherereyemo ni inkuru ya Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda
Ayo mashirahamwe arimo akopa Burundi gishinze gutanga intererano mu gutsimbataza amahoro arama mu Burundi urunani rw'amashirahamwe y'abagendana umugera wa sida Capes Prisi Foriconi F gishinze kugwanya ikimenyane n'akamwana wa mama n'ayandi bari mu bafashe ya mbere mu kuyamiriza intambara ibera muri Congo kuri mikro z'abakunzi b'ijwi ry'America. Ayo mashirahamwe ashikiriza ko atewe umutima uhagaze niyo ntambara igenda isatira Burundi kuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi aherutse kubishikiriza aho yavuze ku Rwanda rushobora gutera u Burundi rubicishije ku mugwi wa M23 na Red Tabara. Isaac Bakanibona aserukirisha mu yakopa Burundi. Iryo shirahamwe rirashinja kandi igihugu cy'u Rwanda kuba inyuma y'iyo ntambara mu gufasha umugwi wa M23. Isaac Bakanibona kuri mikro z'abakunzi b'ijwi ry'America uku ni kabisigura.
Ukuvogera imbibe n'ubwigenge bw'igihugu gushika uno munsi imigwi ishigikiwe no Rwanda imaze gukora ubwicanyi. Bashima kandi intererano igihugu cy'u Burundi kimaze igihe gitanga mu gukingira ubwigenge no gutsimbataza intayo yo kwikukira z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo biciye mu masezerano ari hagati y'ibyo bihugu bibiri.
Amza Vena burikukiye aserukira imbere y'amategeko ishiramwe Capes Prisi na waradomu rutoke ku gihugu cy'u Rwanda kuba arico kiriko kigwanira muri Congo.
Turababazwa by'umwihariko yo kubona u Rwanda rushobora kwinjira mu kindi gihugu kibanyi iri kwitwaza wa muhari M23 mbere leta ya Congo imaze kuhita umuhari w'iterabwoba. Kwifatira ni kwinyagira bice by'ibihugu bibanyi bituma abene byo bihugu bamira amagabo ika mbere n'u Burundi turasigaye inyuma.
Nishiramwe Foriconi F gishinze kugwanya ikimenyane n'akamwana wa mama rivuga ko ribabajwe n'abariko bapfira mu gihugu kibanye cha Congo. Kwizera Priva umuvugizi w'urirongoye avuga ko iryo shirahamwe rifise amakuru yizewe ku gihugu cy'u Rwanda arico giteje umutekano muke mu karere n'ico nicane muri Congo.
Ishiramwe Foriconi F rihamagariye amakungu gufasha kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke mu karere turimo cyane cyane mu buseruko bw'igihugu cya Congo.
Aha kandi n'umugambwe MSP inkinzo y'ijambo ry'abarundi kuri mikro z'abakunzi bacu nabo bashikirije ko badakekeranya ku intambara iri kwibera muri Congo igendereye kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Juma Omar cyo yitungiye umunyamabanga w'uwo mugambwe.
Umugambwe MSP inkinzo ushigikiye bimwe bivuye ku mutima nyene cyubahira umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye ku ngingo zose azofata ku neza y'u Burundi n'abarundi mu ntumbero yo gukingira igihugu cyacu n'abarundi bose mu byabo no mu babo kugira u Burundi bube igihugu kitavoge.
Kuri ibyo byashikirijwe n'amashirahamwe ndetse n'imigambwe bidomu rutoke ku gihugu cy'u Rwanda kwa rico cinyegeje nyuma y'intambara iri kwibera muri Congo, ijwi ry'America ryashatse kumva icindi migambwe ibivuga ko. Tuhamagaye kuri telefone Chauvino Mugwengezo arongoye umugambwe ipedeziga mibanga akaba ba mu gihugu cy'u Bubiligi avuga ko amashirahamwe ubwayo atemerewe gushinja igihugu kanaka ko kiri mu ntambara n'ikindi gihugu kitarico bakoreramwo.
Mu kirundi bavuga ngo uwibwe niwe yiruka. Simbona ingene u Rwanda uno munsi gufatwa nk'igihugu kiriko kiratera Congo. Rwanda intambwe zacu kiriko kiratera imbere ni intambwe ziteye umutima uhagaze ibindi bihugu uravye iterambere u Rwanda rugeze ko. Icyo ruharanira ni kubaho kwago ari byo bashikiriza bo bishikira bya rusangi hamwe n'umurundi ari ngaho ashobora kwandika ibiri ko birabera muri gazi inkuru zisanzwe.
Abategetsi batandukanye mu Burundi barimo Perezida Ndayishimiye bakaba nabo baherutse gushinja igihugu cy'u Rwanda kuba imbere mu ntambara ikibera muri Congo. Gusa mu kiganiro yahaye televiziyo y'Inyamerika CNN mu ntangiriro z'iyi ndwi, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabwiye umunyamakuru wayo Larima Dowo ko atazi niba hari abasirikare b'igihugu ciwe bari muri Congo. Mu bihe bitandukanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyirahamwe mpuzamakungu ONI n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ryavuze ko u Rwanda rugomba guhagarika inkunga ruha umutwe wa M23 no gukura ingabo zagwo muri Congo. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Ijwi ry'Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavideo mu majwi no mu mafoto biciye ku rugaga rwa WhatsApp. woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio yacu VOA aho uza kuhasanga icyo bita link mu cyongereza canke lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'Ijwi rya Amerika.
America tuve mu karere k'ibiyaga bigari tuze hano muri leta zunze ubumwe za America. Ejo bundi kuwa kabiri President Trump yatangaje ko ashaka ko America ifata ikanigarurira intara ya Gaza ya Palestina. Yabivuze mu kiganiro n'abanyamakuru ari kumwe na ministre w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu mu ngoro y'umukuru w'igihugu White House i Washington DC. Frank Mwine ni inzobere mu by'amategeko mpuzamahanga na politiki. Mu kiganiro yampaye asanga umugambi wa President Trump ushobora guhura n'inzitizi.
Ibi Perezida Donald Trump yabitangarije mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku mugoroba w'uyu wa kabiri ari kumwe na ministri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu. Aho umukuru wa Amerika yagize ati,
Amerika izigarurira umuhora wa Gaza kandi natwe tuzayikoramo akazi keza.
Bwana Trump yavuze ko ashaka guteza imbere aka karere akakaremamo icyo yise ahantu nyaburanga hahebuje ahandi mu burasirazuba bwo hagati. Ati,
Everybody I've spoken to loves the idea of the United States.
Buri wese twaganiriye akunze iki gitekerezo cy'Amerika cyo gufata buriya butaka tukabuteza imbere tugahanga ibihumbi by'imirimo. Ibintu bizahahindura neza cyane ku buryo nta muntu uzamenya ko yigeze kuba kuriya, kuko ubu ibyo babona ni impfu isenyuka n'amatongo.
Netanyahu yavuze ko imwe mu ntego nyamukuru z'intambara ye ari ugukora ibishoboka byose ku buryo Hamas itazongera guteza akaga kuri Israel ukundi. Icyakora avuga ko Trump ibintu arimo kubishyira ku rundi rwego rwo hejuru cyane. Bwana Netanyahu yashimagije Trump yise umuperezida w'inshuti ya mbere ikomeye Israel yagize. Aha yagize ati,
I've said this before, I'll say it again.
Narabivuze na mbere kandi misubiyemo, uri inshuti ya mbere ikomeye Israel yagize muri White House.
Trump ntiyatanze ibisobanuro birambuye ku buryo ateganya kugenzuramo aka karere kagizwe ubushingwe n'intambara ihamaze amezi 15, ariko ntiyanahakanye ibyo kuhohereza ingabo za Amerika. Yavuze ko nabyo nibiba ngombwa bizakorwa. Ibyatangajwe na Perezida Trump birerekana impinduka zikomeye cyane ku byo yanengaga by'uruhare rwa Amerika mu ntambara zo mu burasirazuba bwo hagati. Abona uku gufata mu minwe by'igihe kirekire kwa Gaza na Amerika byazana ituze rirama muri iki gice cy'uburasirazuba bwo hagati, ndetse wenda no mu burasirazuba bwo hagati bwose. Yavuze ko icyatari icyemezo cyafashwe mu buryo bworoshye. Icyakora ibiganiro byose byerekeza ku kwimurwa byanze bikunze bizarwanywa cyane n'Abanyapalestina, aho ibihumbi 100 muri bo bavanywe mu byabo mu kitwa Isiraheli uyu munsi wa none. Bwa mbere mu ntambara yo mu 1948 y'ishingwa rya Isiraheli, na nyuma yaho mu 1967 mu kwigarurirwa kwa Cisjordania n'umuhora wa Gaza bikozwe na Isiraheli, ibihumbi byinshi by'Abanyapalestina bavanywe mu byabo. Kuri ubu muri Gaza habarurwa abantu miliyoni 2.5 nk'uko bitangazwa na Roni, umuryango w'ibihugu by'Abarabu ndetse n'ibihugu bya Misiri, Yorudaniya, Arabia Saudite, Emirazi yunze z'Abarabu, Katari hamwe n'ubutegetsi bwa Palestina. Mu ntangiriro z'uku kwezi basohoye itangazo bahuriyeho bamagana umugambi wa Trump wo kwimura Abanyapalestina. Ibihugu byaburiye ko gahunda nk'izo zibangamiye umutekano w'akarere ndetse zikaba zatuma intambara irushaho kwaguka kandi zinabangamiye amahoro n'imibanire myiza hagati y'abagatuye. Ntibirasobanuka uburyo kwigarurira Gaza bihura n'umugambi Trump ubwe yitangarije wo kwagura amasezerano ya Abraham ngo hinjizwemo n'ubutegetsi bwa Riyadh. Trump mu 2020 muri manda ye ya mbere niwe wafashije mu kugera kuri aya masezerano yagaruye mu buryo imibanire ya Isiraheli n'ibihugu bine by'Abarabu. Icyakora Arabia Saudite yihutiye gusubiza ku byatangajwe na Trump kuri Gaza, ivuga ko itazagirana imibanire mu bya diplomasi na Israeli hatabayeho ishingwa rya leta yemewe ya Palestina, kandi ko aho iki gihugu gihagaze hatagibwaho impaka. Mu gitondo cy'uyu wa kabiri aganira n'abanyamakuru kuri White House, Steve Witkoff, intumwa ya Amerika mu burasirazuba bwo hagati, yavuze ko ubutegetsi buteganya kongera kuganira kuri bimwe mu bigize amasezerano y'agahenge yatangiye kubahirizwa ku itariki ya 19 y'ukwa mbere. Ni ukuvuga umunsi umwe mbere y'uko Perezida Trump arahirira gutangira inshingano. Iyi ntumwa ya Amerika yagize iti, kimwe mu biteje ikibazo nuko bwa mbere atari amasezerano meza cyane yasinywe ntiyagizwe mu ruhare n'ubutegetsi bwa Trump ntacyo twajyaga kubikoraho ubu turimo gukorera ku nyandiko y'ibyagize nibwo turimo gutahura ibintu Bwana Steve Witkoff yashimangiye igitekerezo cya Trump cyo kwimura abanyapalestina avuga ko gahunda y'imyaka itanu yo kongera kubaka Gaza nk'uko bikubiye mu cyiciro cya gatatu cy'amasezerano mu by'ukuri dashoboka Ahmed Fouad Al-Khatib, umushakashatsi mukuru mu kigo Atlantic Council, avuga ko ugutsimbarara kwa Trump kukwimura abanyapalestina bishobora kugaragaza inyota yo kongera kuganira ku masezerano y'agahenge cyane cyane ku cyiciro cyayo cya kabiri. Uyu mushakashatsi aganira n'ijwi rya Amerika yagize ati "Intego ishobora kuba ari uguhatira umutwe wa Hamas guhitamo hagati yo kureka ku bushake kugenzura Gaza cyangwa kuva muri uyu muhora niba uyu mutwe wifuza ku Isiraheli hava cyangwa ikongera kuhubaka." Cyangwa se uyu mutwe ukisanga abaturage bose bahavanywe ku gahato nubwo uko ibyo bizashyirwa mu ngiro bitazwi uguhura kwa Perezida Trump na Netanyahu kuje mu bihe by'ingenzi cyane kuri uyu mutegetsi wa Isiraheli uburi ku gitutu cyabo mu ihuriro ry'amashyaka rye ngo arangize aka gahenge Bwana Netanyahu kandi ari ku gitutu cya rubanda banyotewe n'uko imirwano yarangira bakabona irekurwa ry'abasigaye kubajyanywe bunyago na Hamas Jonathan Reinhold, umukuru w'ishami ryigisha amasomo ya politiki kuri kaminuza ya Bar-Ilan, avuga ko Trump na Netanyahu bose bahuriye ku ntego imwe yo kurangiza ubutegetsi bwa Hamas muri Gaza no kugarura abanyayisiraheli basigaye ku bari bajyanywe bunyago nka kimwe mu bigize amasezerano y'agahenge.
Nshuti bakunzi bacu Ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro vyaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavideo mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio yacu VOA aho uza kuhasanga ico bita link mu cyongereza canke lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'Ijwi rya Amerika
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu mbashimiye cyane rwose ku muri bamudatenguha maze rero ahangaha niho amakuru ahumurije mbashimiye ko mwayakurikiye. Mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.